ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ikisoro. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Kenya abantu barenga 50 baguye mu mvururu zabereye mu nkambi ya Kakuma mu majyaruguru y'igihugu, bari mu mwana w'umuhungu w'umurundi warufite imyaka 6. Papa we yitwa Salvatore Nkumbuye.
Abandi bana bari bamaze kwiruka, twese no umwe wese ari yafashe inzira yiwe, yenagiye kubimenya ko anafuye mu nyuma, ariko tubaye n'abandi bana wenda mubuze, ababanya yaho amaze kumwica.
Salvatore Nkumbuye turaza kumwumva mu makuru arambuye. Ejo Uburundi bwakoze ibirori by'isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge, mu bashyitsi harimo Perezida wa Chad Idriss Deby Itno. Ibigo by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose ku mugabane w'Uburayi bifite impungenge z'ibitero by'iterabwoba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, turahera ku yo hirya no hino ku isi na Geoffrey Mutagoma. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ibigo by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakozi babyo hirya no hino mu Burayi baryamye amajanja. Bahawe inzego z'ubutasi zibamenyesheje ko bashobora kugubwa gitumo n'igitero kibasira ibirindiro byabo cyangwa abakozi ubwabo. Umukozi muri Minisiteri y'ingabo ya Amerika ejo kuwa mbere yahamirije ijwi rya Amerika ko ibikoresho by'ingabo za Amerika ziri ku bigo byo ku mugabane w'Uburayi byakarejwe umutekano kugeza ku rwego rwo kwitegura igitero umwanya uwo ari wo wose. Uyu muyobozi nta byinshi yavuze ku mabanga y'ubwo butasi yatumye habaho izo mpinduka, nubwo abashinzwe kurwanya iterabwoba mu bihugu bitandukanye bavuga ko hashobora kuvuka ibibazo by'umutekano harimo ibikekwa mu mikino ya Olympique igiye kubera i Paris mu Bufaransa. Itangazo ryaturutse mu buyobozi bw'ibiro by'ingabo za Amerika ziri ku mugabane w'Uburayi EUCOM riravuga ko uko gukaza umutekano bitaturutse ku kibazo kimwe, ahubwo bishingiye ku mpamvu zinyuranye zireba umutekano harimo imikino y'igikombe cy'amakipe y'Uburayi umupira w'amaguru n'imikino ya Olympique, n'ubwiyongere bw'abashobora kwibasira ibikorwa byabo binyuranye ku mugabane w'Uburayi atari ngombwa ibya gisirikare gusa. Umukozi wo muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yavuze ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba z'inyongera zo kuba maso zirinda umutekano mu bikorwa by'imyidagaduro cyangwa ibisanzwe by'ubucuruzi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ejo kuwa mbere yatangaje ko igihugu cye kitazatezuka ku gukumira ko havuka intambara yeruye hagati y'Isiraeli n'abarwanyi ba Hezbollah bafite ibirindiro mu majyepfo ya Libani. Nubwo Blinken yemera ko ari ibimenyetso ko umwuka mu bututumba hagati y'impande zombi werekana ko intambara ishoboka, asanga yaba Isiraeli cyangwa Hezbollah nta n'umwe wifuza ko yaba. Yavuze ko adatekereza ko abarwanyi ba Hezbollah bifuza intambara, yongeraho ko nubwo Isiraeli yiteguye mu gihe bibaye ngombwa abona ko mu by'ukuri batayifuza. Ku ruhande rwa Libane abona ko impamvu ya mbere badashaka intambara ari uko aribo yabanza kuzahaza kurusha abandi, naho ku ruhande rwa Irani akabona ko idashaka ko intambara yaba kubera ko ifite inyungu z'uko umutwe wa Hezbollah udatsembwaho kuko iwukeneye nk'iturufu ishobora gukina igihe icyo ari cyo cyose. Amagambo ya Blinken ayavuze mu gihe Isiraeli yerekana ibimenyetso byo kugabanya ingabo zayo mu ntara ya Gaza mu rwego rwo kwitegura guhangana n'ikibazo cy'abarwanyi ba Hezbollah bashyigikiwe na Iran mu majyaruguru y'igihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yasabye umukuru wa Hamas muri Gaza Yahya Sinwar kwemera ubusabe bwa Amerika bwo guhagarika intambara, avuga ko Amerika yiteguye kuzaba intashyikirwa mu bikorwa byo gusana ibyangijwe n'intambara muri Gaza. I Yerusalemu, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ejo kuwa mbere we yavuze ko Israel ikomeje ibikorwa byo gutsemba ingufu z'umutwe w'abarwanyi ba Hamas nyuma y'amezi 9 ashize impande zombi zihanganye. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu rwavuze ko umukuru w'igihugu wacyuye igihe ashobora kuburanishwa ibyaha yaba yarakoze ari ku butegetsi mu bikorwa bidafitanye isano n'inshingano ze yemerewe n'itegeko nshinga. Thomas Kamirindi.
Uru rubanza rwaturutse ku kirego cya Donald Trump yasabaga urukiko kuvuga ko afite ubudahangarwa nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu, bityo rero ko umushinjacyaha wihariye Jack Smith adashobora kumukurikirana ku byaha amurega byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika yo mu 2020. Iteka ryemejwe n'abacamanza batandatu ku icyenda bagize urukiko. Bemeje rero ko uwabaye umukuru w'igihugu ashobora gukurikiranwa ku byaha yaba yarakoze ku giti cye akiri ku butegetsi, ariko ko adashobora gukurikiranwa ku byo yaba yarakoze mu rwego rw'ibikorwa byinjira mu nshingano ze ahabwa n'itegeko nshinga. Bategetse ko urubanza rwa Trump rusubira mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rw'igihugu rukaba ari rwo rusobanura ibyo yaba yarakoze ku giti cye. Nubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urukiko rw'ikirenga rwari ruhuye n'ikibazo cy'ubudahangarwa bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu. Trump w'imyaka 78 y'amavuko niwe perezida wacyuye igihe wa mbere na mbere ushinjwa mu mategeko mpanabyaha. Ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize, urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa Leta ya New York rwamuhamije ibyaha 34. Umucamanza azamusomera igihano cye ku itariki ya 11 y'uku kwezi. Naho mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu, urubanza ku byo Trump yaba yarakoze byo kwanga ibyavuye mu matora yo mu 2020 ni rumwe ashobora kuzaburana. Abarukurikiranira hafi basanga ariko rudashobora kuba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha. Trump aruvugamo ko ari umwere.
Muri Nigeria, umukuru w'ishami rishinzwe kwita ku baturage mu bihe bidasanzwe yatangaje ko muri Leta ya Borno abiyahuzi b'abagore biturikirijeho ibisasu bigahitana abantu 18 abandi 30 bagakomereka. Bwana Bakindo Saidu uyobora ishami rishinzwe kwita ku baturage mu bihe bidasanzwe muri Leta ya Borno yavuze ko ababiyahuzi bagabye ibitero icyarimwe ahantu hatatu hanyuranye mu mujyi wa Goza. Aha harimo aho bari batashye ubukwe, aho bari bagiye gushyingura no mu bitaro. Yavuze ko abantu 18 baguye muri ibyo bitero barimo abana n'abagore batwite. Kugeza ubu nta urigamba icyo gitero. Polisi yo muri Leta ya Borno ntiyahise iboneka kugira ngo igire ikivuga kuri ibitero. Umutwe wa Boko Haram n'ishami ryawo Islamic State West Africa Province ISWAP nibyo byiganje muri iyi leta. Leta ya Borno imaze imyaka yarabaye isibaniro ry'imvururu z'abarwanyi ba Kiyisilamu zahitanye abarirwa mu bihumbi zikura mu byabo abarirwa muri za miliyoni. Nubwo ingabo za Nigeria zashegesha imitwe y'abarwanyi barakisuganya bakagaba ibitero bitunguranye kandi bikomeye ku basivile n'abasirikare. Amakuru yo hirya no hino tuyasoreze muri Afurika y'Epfo, aho Perezida Cyril Ramaphosa mu ntangiriro z'iki cyumweru yashyizeho guverinoma irimo amashyaka arindwi. Thomas Kamilindi.
Ishyaka ANC rya Perezida Ramaphosa ni ryo rifite imyanya myinshi 20 kuri 32, harimo Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga, Imari ya Leta, Ingabo z'Igihugu, Ubutabera, Polisi, Iy'amabuye y'Agaciro na Peteroli n'Iy'Ingufu. Ishyaka Democratic Alliance DA rifite Minisiteri esheshatu zirimo Iy'Ubuhinzi n'Ubworozi izayoborwa na Perezida waryo umuzungu John Steenhuisen w'imyaka 48 y'amavuko. DA ifite kandi Minisiteri z'Uburezi, Ibidukikije n'Ibikorwa Remezo. Andi mashyaka mato mato agabana izindi Minisiteri esheshatu. Perezida Ramaphosa yatangaje kuri televiziyo ya Leta ko iyi guverinoma nshya izibanda cyane cyane ku bibazo by'ubukene n'ubusumbane bukabije mu baturage.
Urakoze Thomas Kamilindi, n'ubundi mu mwanya uragaruka ukomereza kuwavugwa mu kare k'ibiyaga bigari.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, muradusanga no ku rubuga rwacu rwa internet y3@ radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Ejo kuwa mbere mu Rwanda no mu Burundi bijihije imyaka 62 y'ubwigenge. Mu Rwanda nta birori byabaye, ariko wari umunsi wa konje. Naho mu Burundi ibirori byabereye igitega umurwa mukuru wa politiki. Desire Hatungimana aratubwira uko byari bimeze.
Ivyo birori byitabiriwe n'abanyagihugu isinzi ndetse n'umukuru w'igihugu cha Chad Mahamat Idriss Deby Itno. Perezida Ndayishimiye yakenguruke cyane perezida wa Chad, ari nawe mukuru w'igihugu wenyine ifatanije n'abarundi muri ivyo birori. Ndayishimiye yabwiye abari baje kwigina iyo ntayo kwikukira Uburundi bwaronse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri ko igihugu ca Chade gifise umwihariko ku Burundi.
Igihe amakungu yaratugeramiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu, igihe bariko basaba ishirahamwe ry'ubumwe rya Afurika ngo burungike ingabo ziza gutera Uburundi, umukuru w'igihugu w'ico gihe ari nawe se w'uyu muvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu Burundi nanje cagenda gutabara Uburundi. Urugendo rwa mbere rw'umukwanguro kuva atanguriye amabanga atowe atanguriye ngaha mu gihugu cacu.
Bamwe mu banyagihugu baraha igitega babwijwe rya Amerika ko naho igihugu kimaze imyaka mirongo itandatu n'ibiri cikukiye, bobo batovuga ko bikukiye mu gihe bashonje, abandi nabo bagikumirwa mu gihugu cyabo.
Umuntu aravye ibijyanye n'ibikorwa by'abari baradukoronije n'uko bimeze uno munsi, umuntu yovuga ko twaguye nk'agahahazu k'abazungu twinjira mu bundi bwoko bw'agahotoro koziwe n'abarundi ubwabo ku barundi bene wa Burundi byemera demokarasi, ariko turi mu ntwari isa n'iy'umugambi umwe, aho umugambi uri ku butegetsi ari wo wiganza.
Uwo munsi mukuru tugiye kuhimbaza mu gihugu cacu kiri mu bihugu vya mbere bikenye ku isi, birababaje numva bisa nk'aho umengo n'umwana yavutse hama aradigira ntiyakura. Twibaza ko bigishoboka ko igihugu gishobora kwivyukiranya kigatari intambwe zijanye no kwikukira iryo terambere rirama umunyagihugu akarushobora kwikenura by'ukuri, umunyagihugu w'Umurundi atishira ngo yizane kubera yugajwe n'ubukene budasanzwe.
Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe badasigana Iprona warondeye intaya yo kwikukira, nawe nyene arabona ko hakira agahaze. Yavuze ko iragi rya Luigi wa Gasore yiguza Uburundi kugira bwiganzura abakoloni, aho yifuza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko, abatware bagatwarira bose, bikiri ikibazo.
Tugisegerereza tudafise amafaranga y'agaciro ibintu bikabura, haracariho ivyo kurya ibiturire, haracariho ivyo ubutungane butameze neza, amacakubiri y'imigambwe aracibonekeza, yamoko aracibonekeza. Ntushobora rero kuronka ubukuru nyabwo mu gihe ufise abantu nkabo. Ni ngombwa ngo ubukuru waronse ubukoreshe kugira ngo ntucinyize abandi, ahubwo ubukoreshe mu kubatunganiriza abariko baratwara uno munsi. Ubukuru bafise bo bukoresha kugira ngo icyo gwa Gasore yipfuza kandi yipfuriza abarundi kibandanye kiboneka.
Umugambwe CDP urongowe na Niseniyo Nkuru bo baremera ko Uburundi bwikukiye muri politike ngo kuko butwagwa n'abarundi, yamara bavuga ko mu gisata cy'ubutunzi hakiri byinshi byo gukosora.
Umurundi atwagwa n'umurundi mwene wabo yarakwiye kugira karusho kuruta ahatwagwa n'umunyamahanga. Akarusho mu by'ubutunzi turacazerinze, turacarondera abadusahiriza, kandi ntawuvuka rimwe ngo bizuri ngovyi. Iyo ukenye urarondera ugusahiriza n'ibisanzwe, ariko twari tukwiye gutera intambwe kugira ngo twikukire Burundi koko, twikukire mu by'ubutunzi nitwame tuzerinze.
Nk'uko vyama mu Burundi ku munsi mukuru wo kwikukira, abakoze neza barashimirwa. Uno mwaka umukuru w'igihugu yashimiye abasirikare yemeza ko babaye intwari mu gutabara igihugu cya Kongo.
Mu gihugu cya leta yaranira demokarasi ya Kongo murazi yuko batewe, kandi Uburundi buraza gutabara. Ingabo z'Uburundi zakoze birashimwa gushikaho. Mbere novuga ni umwasi w'igihugu cya Kongo yavuye atangura no guhigira Uburundi, ariko rero abantu bariko barahiga namwe bene gihugu muri kanuri cyane cyane mwe kugwaruka ukwikukira kwacu no gukingira igihugu.
Ibirori byo kwibuka insinzi yo kwikukira ku Burundi byuguruwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi. Hari kandi abaserukira ibihugu bya mu Burundi na Generali RH Alion Samba umunya Senegal yatwara ingabo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI zari zaje kunywanisha abasirikare kugira habeho igisirikare kimwe inyuma yo guhagarika intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Uwo munsi mukuru wasozerewe n'ibirori by'abasirikare bakoroka mu ndege bakoresheje imitaka. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kuri YouTube VOA Radio yacu. Abaturage b'Imakamba baratakambira leta yabo bayisaba kuba amashanyarazi ku rugero rwiza kugira ngo bashobore gukora akazi kabo ka buri munsi. Barimo abanyamyuga bakenera kuyakoresha n'abacuruzi nk'abamafi. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda.
Mu bihe bisanzwe uri kurazunguruka mu mabarabara yo kumugwa mukuru wa Makamba, wagenda urumva imiziki ivuzwa n'abo muri ya mazu adandaza indirimbo canke amareresi. Insyo zikoresha umuyaga nkuba hamwe n'abasudira nko kwibereshi nibyo byumvikana byonyene. Haraheze nk'ukwezi ibintu byarahindutse. Ku mugwa mukuru w'iyo ntara harangwa agacerere, uretse amamoteri atanga umuyaga nkuba yo ku mabanki humva titima kuva ibanki itanguye gukora hagushika yugare. Nabo bene amabanki bakubwira ko ibitoro babikura ku byicaro bikuri Bujumbura. Muri ayo mabanki ni naho abatari bake baje gusaba ko bobemerera bagashira umuriro mu matelefone yabo. Abanyeshuri bahora habagorobeza mu mashuri gusubiramo ibyigwa isaha 12 z'umugoroba baba bakuyemeza batashe. Ikibazo cyo kugene babona iby'umuyaga nkuba twarakibajije abawukenera mu kazi kabo ka misi yose batubwira bati
ashamuri kinegeye kweri navuga ati twarembye mba nkuba ntaho turonka.
Kuvuga umuyaga nkuba nko muri iyi minsi biragoye kabisa. Sinashobora no kuvuga ngo turonka umwanya nuko
tuyaronka amasaha make cyane. Dufise kuyaronka nk'amasaha abiri
nko mu gatondo akamara nka 30 minutes agashagenda.
Umuyaga nkuba ni benshi barahagarisa ubuzi kubera ukubura umuyaga nkuba bariko barakoresha.
Tuyaronka mu minota mike ibaho.
Ku banyeshuri icikagurika ry'amatara harituma batiga neza nk'uko uyu munyeshuri yabitwiganiye.
Hatabwe rero nk'abanyeshuri biratogora kubera dufite nk'ikibazo ucyusanga tubuze umwanya wo kucigira kubera ibura ryo muyaga nkuba. Kugira dushobore kwiga birasaba yuko turondera ibuje kugira twige. Kubera hari usanga nubwo tuba dufite amatelefone kubera iryo bura ry'umuyaga nkuba mu telefone nta muriro urimo bigaca bisaba yuko uja kwibutika kugura ibuje.
Uyu mugenzi we nawe ati hari naho mu gatelefone hatamurira uburimwo canke ukabura yo kugura buje kandi ufise ibibazo uri kurategura.
Nkubu nshifata mu nzego gusubiramo sivyo muresha phone basanga ya phone nta muri bifise canke uresha kiriso ko kuno cyanze nuka gice mu gitondo cyaje nkuko bakibona harageze nige tuje tuje ku kwezi ko tukuri kazo cha diploma.
Abarezi babo banyeshure nabo ntibaraba ko amatara yabuze canke yabonetse kuko bo badahengeshanya gutanga ibibazo. Abo banyeshure bari mu mwihebu uro kumwimbo wa manota uzohavuta bamwiza no kuyobegwa bakayobegwa. Kreria iteriteka
tubona yuko abari ku gwego go hejuru boraba ibyo badukorera kugira ibintu bigende neza abanyeshure bige kugira haboneke no mwimbo mwiza.
Ubwo bukene bw'amatara buratuma abakoresha imashine zisya bagira uruhombo. Bokoze mu ijoro none uburongozi bwa komine Makamba bwarababujije gusya mu ijoro. Uyafise urusyo aho bita kujya bururi ati abasyesha baraza mu gitondo bakirigwa bakavamo bataha badaseye.
Benshi baragenda badakubishije kubera bisanzwe iyo yarindira akabura gahebura ahitamwo gucya ahitataha atanye n'ibyo yazananye. Kubera bamaze kubura umuyaga nkuba nta kundi bobigenza kubera baca bahitamwo kubitahana baca barara badafunguye nk'abifise dufate nk'abadafise uburyo bwo kuza kugura aho mu mabutike baca barara ubusa uko nyene kwa biba byabagoye bakabura umuyaga nkuba.
Uyu nawe akorera ku ibereshi Makamba ati na gatatu karakwira hari abatarasyesha.
Ni na gute ahubwo bamwe ngaha ntiwobona hari n'abamara iminsi itatu bakiri nga barindiye muri ni joro dukora nabi nabi. Ni joro naho uza baba bazamaze kwigira. Mugabo naho nyewe bamaze kwigira urumva no nk'ukwiyiba nyene mu masaha n'ijoro ntuye ari kuri. Ni byo biriho. Byo biriho nta umenya mugabo mu migendere y'abantu ukuntu babayeho. Mugabo benshi ari umuzwa nkumva tujye n'umunsi nkava ndara ubusa.
Uyu munyeshuri aremeza ko yigeze kuburara yabuze hasi yeshe utugori kugira ngo aronke agafu acumba mu ijoro. Haraheze imyaka ibiri abanyagihugu basaba ko boroswa amatara amasaha yose kugira ngo bashobore gukora amasaha menshi ashoboka. Mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka bagumye batanga icizere ku kibazo cy'amatara kiriko kiratorerwa inyishu. Mu ntango z'uyu mwaka umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu yari yaramenyesheje ko urugomero rwa Jiji Murembwe ruzotanga megawate zishika kuri 50 ruzoba nubwo atanguye gukora mu kwezi kwa gatanu guheze ariko gushika ubu ni rurahera kubakwa nubwo ingomero z'umuyaga nkuba nka Kabubu rutanga megawate 20 na Ruzibazi rwa megawate 15 impinga iracari ndende kuko inyuma yo gupima ko zitanga umuyaga nkuba basanze bidashoboka ubu bakaba bariko barakosora udukosa twatumye izo ngomero zidashobora gutanga umuyaga nkuba Dr. Engineer Arubel Maningomba arumbuye ikigo gitanga amazi n'amatara yari yatanze icyizere ko na Rusumo Force ruzoba rukora neza mu gihe cici kuko mu gihe turushana amazi abari mu rushanga rwinshi abari biteze ko muci amatara atazocika n'ubu baracarindiriye mu ntango z'ukwezi kwa kabiri umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu yaratangaje ko mu ndwi zibiri gusa ikibazo cicikagurika ry'amatara kizoba carangiye ikigaragara nuko ibintu bibandanya ahubwo byunyuka ariko umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akizeza ko umuyaga nkuba uzobukwiye mu mpera z'2025
muri Kenya abantu barenga 50 baguye mu mvururu zabereye mu nkambi ya Kakuma mu ntara ya Turkana mu majyaruguru y'igihugu abenshi muri bo ni abanyasudani bo mu moko y'abanuwer n'abagambera haguyemo kandi abanyakenya 2 n'abarundi 3 muri aba barundi harimo umwana w'umuhungu w'imyaka 6 mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umubyeyi we Salvatore Nkumbuye
ibintu by'amahane ukuntu byatanguye twari ahantu mu munsi mukuru ibyo munsi mukuru w'impunzi hanyuma tubona abazodani bari mu bwoko bw'abanuze b'abanwere barahagurutse barirutse twaravuye muri sitade barirutse imisoro y'ishyirahamwe 200 toni yafashe inzira irutse ntitwamenye ibyo ari byo tumaze kuva mu munsi mukuru niho twumva batubwira inkuru y'uko ngo ari umusudani w'umugogo w'abanwere ngo yateye inda umukobwa mu bwoko bw'abagambera bamutera amabuye arapfa amaze gufa rero ingwano ibiratanguye y'ubwoko bw'abagambera n'abanwere
none se mwebwe abarundi mwahuriye hehe n'iyo ntambara
twese dusanzwe tubana inzu ku yindi turavangavanze
hanyuma kugira ngo umwana wawe abigwemo bamusanze mu rugo bamusanze he
bamusanze mu rugo tumuturiruka bamusanga mu rugo twamaze kwiruka
yarafite imyaka ingahe
afite imyaka 6
ntabandi bana bari mu rugo bari kumwe nawe
abandi bana bari bamaze kwiruka twese n'abari mu mwe wese ari yafashe inzira yiwe cye nagiye kumenya ko nafuye mu nyuma ruko tubaye n'abandi bana wenda mubuze abanya yaho amaze kumwica nanye gusubira inyuma birangora namaze guhungira ahantu bakiri impunzi zishasha bitarese bushenye
none se ubu tuvugana uracyaraho wahungiye cyangwa se wasubiye aho warutuye
sindasubira kubera n'ubu biguma biba komeza gusambura amazu n'ubu sindasubira yo nguma ntinya kandi nagerageje kugenda cyamunandi nko bariruka mu gatondo sindasubira inyuma subiraho namaze guhungira
abandi bana bawe n'umugore wawe nabo muri kumwe aho ngaho
turi kumwe
hari abandi barundi nabo bageramiwe bahungiye aho ngaho kuri reception
barahari betumeze nkabo bonyine kubera abasudani barimo bo bace basohoka baragenda mbere nk'abivanguye ubuturi twenyine harimo ubwoko bw'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani
none se ni nde ucunga umutekano wanyu aho ngaho abo banyekongo abo banyarwanda namwe barundi ni nde ubacungira umutekano
abantu bita ba sekirite bo muri bo banyumuzanye baba Kenya baducungera mu ijoro kandi bararongera abapolisi 2 ne baducungera mu ijoro
uretse wowe hari abandi barundi cyangwa se abanyarwanda cyangwa se abakongomani bagize ibyago bakabura ababo cyangwa se nabo ubwabo bakabigwamo
barimo gusa no kugubamenya usanga bigoye nabo ndiyo barimo
none iyo mubajije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kimwe nabo banyakenya bacungira umutekano bababwira ko muzaguma aho ngaho igihe kingana iki
nta kintu nagiye baratubwirisha nta nama baratubwirisha nta muntu n'umwe tubona ayo turengera aradushyira ko nta muntu n'umwe
uretse kubarengera ku mutekano se ibyo kubagaburira kubatunga murabifite bihagije
dusanzwe twarahungira abantu basanzwe bagaburirwa bashasha bahakiriwe bataramara gutuzwa nibo rero nk'umuntu musanzwe muzinanye muva mu gihugu kimwe nawe uhakutuhugiye nyine bamuhaye akakugabaniriza
kugira ngo ugere aho ngaho ikakuma waje uturuka mu kihe gihugu waje uturuka i Burundi cyangwa se wanyuze mu bindi bihugu ugenda uhunga kugera ubugeze aho ngaho
nacho nuruka Uganda kwa Uganda nani mnaona umutekano utifashe neza cha mba Uganda mwongira mu gihugu cha Kenya.
Iyo ubona ubwo bugizi bwa nabi buraho ngaho ikakuma bumaze kwimonogoza ujutekereza ko wahavukagira handi wajya kureba ko wahabona umutekano
wanabitekereje byarase uwogire yajaho yogenda kubera ndabona ata umutekano uhize no gufa misi yose abantu barazibukwa kumva mu motara hetse umuntu baramwishe twabuze nyine iyo tuje twaronka tuba twaragiye.
Salvatore Nkumbuye ukomeze wihangane.
Ego nabo murakoze cyane.
Ubuyobozi bw'intara ya Turkana n'ubwa HCR Kakuma bagiranye inama n'abatuye Kakuma nyine na Kolobeyi bumvikana ku buryo amahoro yagaruka. Bemeye ko bagiye kureka umugenzo wo kwihorera bakoresheje intwaro zica nk'imipanga n'imihoro. Bemeye kandi kujya batabaza polisi y'igihugu igihe cyose babonye ko hari ikintu gitutumba gitegurwa n'abagizi ba nabi.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika tukiri muri Kenya kandi mu nkambi z'impunzi. Mohamed Matan akomoka muri Somalia, yakuriye mu nkambi y'impunzi ya Dadaab nayo nyine iri muri Kenya, ariko yabashije kwikura mu bibazo byinshi yaciyemo. Ubu afasha abakiri bato mu mpunzi kugera ku bumenyi mu ikoranabuhanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ahmed Hussein yahuriye na Matana ahitwa Dagahale mu gice cy'inkambi ya Dadaab adutegurira iyi nkuru. Murayigezweho na Eugene Mukankunzi.
Aho mu nkambi y'impunzi ya Dagahale mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kenya, Mohamed Matan w'imyaka 33 y'amavuko arigisha urubyiruko rw'impunzi abaho ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, yizera ko bizabageza ku mahirwe mu bihe biri imbere. Iyi mpunzi y'umunyasomaliya Mohamed Matan wigisha ibijyanye na mudasobwa agira ati:
twigisha programu za mudasobwa zibanze n'izisumbuyeho, dutanga n'ubundi bumenyi harimo ubwo gukora inkuru, kwinjiza imibare muri mudasobwa, gukora imbuga nkoranyambaga no kuzitunganya mu rwego rwo gufasha urubyiruko rw'impunzi kubona imirimo kuri internet.
Ababyeyi ba Matani bahunze Somalia mu 2001 ubwo yarafite imyaka 7 gusa. Matani yahereye ku mirimo y'amaboko, ariko nyuma yaje kwiyandikisha muri gahunda ya ONU igamije gushyigikira urubyiruko bahugurwa muri gahunda zitangwa mu nkambi. Ubu Matani afite icyizere ko ubumenyi atanga buzafasha urubyiruko rw'impunzi guca uko biri n'ibishobora kurugusha mu mutego.
Natangiye iki gikorwa cyo gufasha urubyiruko rwo mu nkambi z'impunzi kwirinda ibiyobyabwenge n'ibindi bikorwa byahungabanya umutekano. Iyo impunzi ziri mu bushomeri bakunda kwishora mu bikorwa bibi, bityo twahisemo kubongerera imbaraga zo gukora ibyiza.
Abanyeshuri bashobora kwitabira amasomo atandukanye hagati mu cyumweru, mu gihe abandi bahitamo atangwa muri weekend. Abdulrahman Hassan ni umwe mu bahabwa ayo mahugurwa, avuga ko iyo gahunda yamugiriye akamaro.
Twahawe ubumenyi bw'ikoranabuhanga, gutanga amakuru kuri murandasi, twize na za programu zikoreshwa muri mudasobwa. Duhabwa n'ubundi bumenyi bw'ikoranabuhanga buzadufasha kubona amahirwe yo kwibeshaho. Twahungukiye byinshi.
Kugeza ubu Mohamed Matan atanga amasomo ku buntu ku banyeshuri barenga 70 bari mu nkambi y'impunzi, kandi agamije kwagura gahunda. Icyakora avuga ko hari ingorane zimwe na zimwe kandi bakeneye ubufasha.
Zimwe mu mbogamizi duhura nazo zirimo gukoresha mudasobwa zishaje na interinete ifite umuvuduko uri hasi. Nitubona inkunga twizeye kwagura no kuvugurura imashini kugira ngo zijyane n'ikoranabuhanga rigenda rihinduka.
Kenya icumbikiye impunzi zigera mu 800 n'abashaka ubuhungiro baturutse ahanini muri Somalia no muri Sudani y'Epfo, hakurikijwe imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye. Impunzi zahuguwe nka Mohamed Matan zifite icyizere ko ubumenyi bungutse buzabageza ku mahirwe menshi mu bihe biri imbere.
Shuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama.